ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo
na Aloyizi Bwirimana. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Tuzagire twese hamwe ubwo shoza intambara. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza, ntabwo bikenewe.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanisha ibyo abaofisiye barangije amashuri yabo igako mu karere ka Bugesera mu ntara y'Ubuseruko bw'u Rwanda ibyo basabwa gukora. Turavuga no ku rubanza rwa Leopold Munyakazi aburanamwo n'abashikiriza amanza ibyaha bya genocide mu Rwanda, ku mushikiranganji w'urimye n'ubworozi mu Burundi asaba amashirahamwe afise imigambi avuga ko isamaza abanyagihugu gukinjura kare mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Turavuga no ku makuru makuru yerekeye inkino atekanijwe mu mpera zindwi mu Burundi, hamwe no ku gikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru kigiye kurangira mu gihugu cy'u Burusi.
Umakungu nao turavuga Perezida Trump aho yemeza ko imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwiza cyane. Igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo cyabujijwe kugurira ibigwanisho hanze, ni ibihano byemejwe na ONU kuri uyu munsi wa gatanu. Nawe Perezida Paul Biya wa Cameroon n'umukuru w'igihugu mu batwaye imyaka myinshi muri Afrika arifuza gusubira kwitoza mu matora yo mu kwezi kwa cumi kuza.
Aya makuru rero n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, dushikirizwa na mugenzi wanje hano muri studio Aloyizi Bwirimana. Aloyizi,
urakoze. Tuyahere muri Afrika, inama y'ishirahamwe mpuzamakungu nijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuri uyu munsi wa gatanu yafatiye ibihano bibuza igihugu cya Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho, yongera ifatira ibihano abategetsi babiri ba gisirikare. Ibihano bije inyuma yaho twigoro twa kidiplomasiya tunaniriwe kurangiza intambara igiri kwizi imyaka itanu muri icyo gihugu. Ibyo bihano vyemewe n'ibihugu icenda bishashe muri ONU, ariko Burusiya n'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu byahisemwo kutagira icyo bivuze. Ambasaderi wa Ethiopia muri ONU Tedeka Alemu, igihugu ciwe kiriko kirarongora utwigoro two kurondera amahoro muri Sudani y'Epfo, yavuze ko adashigikiye ibyo bihano kuko bishobora gusubiza inyuma ibikorwa bya kidiplomasiya byari bisanzwe bigoyagoya. ONU ivuga ko ifise amakenga kubona abategetsi ba Sudani y'Epfo barananiwe kumvikana kurangiza intambara icifata ingingo ibuze ico gihugu kugura ibigwanisho gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 uri imbere. Perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatanu yemeje ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwo hejuru rushimishije, yongera arahakana amakuru yashikirije ikinyamakuru cyo mu Bwongereza anegura politike ya Theresa May kukuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Ibyo yabishikirije mu gihe kuri wa gatanu ku muhingamo mu masaha yo mu Bwongereza. Perezida Trump yashikirije ko inyuma yo kuganira kugiranira ibiganiro na Theresa May hamwe n'abafasha biwe, Ubwongereza bushobora kugiranira imigenderanire myiza na Amerika mu gihe icyo gihugu cyovavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Trump mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyandikira hawe mu Bwongereza yavuze ko Theresa May yirengagije impanuro yahawe zingene yoganira kugira ve mu muryango umwe bwa Buraya akora ibinyuranye. Abamyamiriza nabo batekanya kuba bari mu micungararo yaho Trump afitiye ikibuga cya golf ni mu gihugu cya Scotland gihanuriwe n'Ubwongereza mu mpera zindwi, ariko no ku murwa mukuru Londres w'Ubwongereza imirwi y'abamwiyamamiriza yaragaragaye hanze y'ingoro y'inama nshingamateka y'Ubwongereza. Inyuma y'uru rugendo mu Bwongereza n'igihugu cya Scotland, Perezida Trump azocaja i Helsinki ku murwa mukuru wa Finland ahazobonanira ku munsi wa mbere na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Tugaruke muri Afrika, Perezida wa Cameroon Paul Biya yatangaje ko azokwitoreza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Paul Biya w'imyaka 85 yatangaje abitangaje bicishije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri wa gatanu ko azohagarara nk'umukandida mu matora yo mu kwezi kw'icumi kuza. Yavuze ko agiye kuzokwitoza kugira agaragaze neza ko igihugu cya Cameroon ciyunze, gitekanye kandi giteye imbere. Paul Biya n'umukuru w'igihugu cya Cameroon kuva mu mwaka w'1982 kandi agira kabiri mu bakuru b'ibihugu muri Afrika barambiye ku mwanya w'ubutegetsi imyaka myinshi inyuma ya Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatoriale. Mu mwaka w'2008 niho yakuyeho ibiringo by'umukuru w'igihugu mu ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu, bituma yongera kwitoza kandi aratsinda amatora yo mu mwaka w'2011. Igipolisi mu gihugu cya Pakistan gitangaza ko umukandida yariko araharanira umwanya wo mu bazoserukira intara mu nama nshingamateka ari mu bantu bashika kuri 24 bishwe kuri uyu munsi wa gatanu mu bitero bibiri bya bombe hafi y'ariko habera imyiyamamazo mu matora ateganijwe ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo bisasu byishe abantu 20 kandi bikomeretsa abandi 40. Uwo mukandida azwi ku izina rya Akram Durrani yishwe yari umunywanyi w'umugambwe w'intara avukamo. Nta muhari n'umwe uremera ko ari wo uri nyuma y'ibyo bitero byo ku wa gatanu. Ubwo bwicanyi bwabaye nyuma y'iminsi itatu hari ikindi gitero cy'umwiyahuzi cyahitanye abantu 21 mu myiyamamazo y'amatora mu gisagara cya Peshawar ni mu ntara ya Khyber Pakhtunkhwa muri ico gihugu nyene cya Pakistan. Turangirize ku makuru yo hirya no hino kuri Sudani y'ubumanuko. Kandi inama nshingamateka y'ico gihugu yaratoye iremeza ejo ku munsi wa kane guhinyanyura ibwirizwa shingiro yongereza ikiringo cy'imyaka itatu kuri Perezida Salva Kiir ku byegera by'umukuru w'igihugu hamwe n'abagize inama nshingamateka. Umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihugu Paulino Wanawira yavuze ko iyo ngingo yafashwe kugira bakingire ko ico gihugu cya Sudani y'Epfo kibura abarongozi. Iryo tora ryemerera Perezida Salva Kiir kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2021 no kongereza manda ya leta mfata kibanza. Iyi nama nshingamateka n'ababura matari ba leta 32 ikindi kiringo cy'imyaka itatu mu myanya yabo.
Mubandanya kudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda ku nshuro ya kabiri rwego rudasanzwe ruburanisha ibyaha ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha ndengeramipaka ruri Nyanza mu bumanuko bw'u Rwanda rutasomye ingingo ya nyuma y'urubanza Leopold Munyakazi aburanamwo n'abashikirizamanza ibyaha bya Jenoside. Mucamanza yatangaje ko zimwe mu mpamvu zabiteye zifatiye ku kazi kenshi sentare yagize. Idonido kuri iyi nkuru twumvirize umenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abantu batandatu gusa mu cyumba cy'urukiko, barimo abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko ndetse n'abanyamakuru babiri, yaba Leopold Munyakazi ubwunganizi ndetse n'ubushinjacyaha na ruhande rwa ruhagarariwe. Ubwo byari byitezwe ko umucamanza asoma imyanzuro ya nyuma y'uru rubanza, Bwana Antoine Muhimu umucamanza ukuri inteko iburanisha yongeye gutangaza ko bitari bushoboke gusoma imyanzuro y'uru rubanza Bwana Munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye inteko ahagarariye itabasha gusoma uru rubanza ari imiterere y'urubanza ndetse n'ubunini bwa dosiye yarwo byatumye batarangiza kwandika uru rubanza mu buryo bunononsoye. Bwana Antoine Muhima yavuze kandi ko habayeho indi mirimo myinshi urukiko rwahuye nayo yatumye urubanza rwa Munyakazi n'ubushinjacyaha ku byaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu rudasomwa. Muri iyo mirimo umucamanza yasobanuye ko harimo kuburanisha izindi manza zikomeye nk'urubanza rw'itsinda ry'abantu 40 barwa ibyaha by'iterabwoba. Harimo kandi imanza z'abandi bantu baburana ibyaha bya Jenoside baturutse hanze, barimo Bwana Jean-Baptiste Mugimba waturutse mu gihugu cy'Ubuhorande, urubanza rwa Bwana Radisira Sintaganzwa waturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yageze mu Rwanda mu ntangiriro za 2016 ku bufatanye n'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Hari n'izindi manza kandi uru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka ruvuga ko zabaye ikibuza mu isomwa ry'urubanza rwa Munyakazi zirimo iz'ibyaha byo gucuruza abantu. Ikindi cyumvikana umucamanza avuga ko cyatumye urubanza rudasomwa ku matariki y'urukiko rwari rwasezeranijeho n'imirimo yo kwimuka k'urukiko ruva i Kigali rujya i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Bobaye ubugira kabiri urubanza rwa Bwana Leopold Munyakazi rudasomwa ku itariki ya 17 nibwo umucamanza yari yatangaje ko urubanza rwari busomwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka. Kuri iyo tariki nabwo ubwanditsi bukuru bw'urukiko i Nyanza bwatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko kubera indi mirimo y'urukiko batashoboye gusoma urubanza. Kuri inshuro Bwana Antoine Muhimu uburanisha uru rubanza yizeje ko byanze bikunze ku itariki yatanze azasoma imyanzuro ya nyuma y'uru rubanza Munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside. Mu 2017 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda rwamuhanishije icyaha cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha yajuririye mu rukiko rukuru avuga ko byose ari ibyaha yita ko ari ibicurano. Mu rukiko rukuru nabwo umushinjacyaha yari yasabye umucamanza ku rwego rwa kabiri ko yazashimangira igihano cy'umucamanza wa mbere maze Munyakazi agakomeza guhanishwa igihano cyo guhera mu buroko. Bwana Munyakazi yasohotse mu Rwanda mu 2008 nyuma y'imyaka itanu yari amaze afungiwe ibyaha nk'ibi aza kurekurwa by'agateganyo. Hatagize igihinduka ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo hazamenyekana niba Munyakazi yasohoka cyangwa se yaguma mu buroko. Yakabagira ubusajwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, President Paul Kagame avuga ko ingabo z'u Rwanda zitimenyereza kugira zitanguze intambara ahubwo zimenyereza mu mugambi wo kugwanya abaje gutera igihugu. Ivyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze igihe yari asozera inyigisho z'abaofisi 180 barangije mu ishure rya gisirikare igako. Nivyo dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Asomtakaboye.
Ijo ko mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba habereye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abaofisi 180 barangije imyitozo ya gisirikare kuri uyu wa gatanu. Aba basirikare bahawe ipeti rya suriyetona na Perezida Paul Kagame bahabwa inshingano zo kurinda igihugu. Perezida Kagame yavuze ko igihe hatari intambara ingabo zitabira ibindi bikorwa byubaka igihugu.
Ntabwo abantu batorezwa gushoza intambara, batorezwa kurwana intambara yabashojweho. Rimwe na rimwe nabyo biraba bitegura intambara ariko udashaka kuyiba, ariko utorezwa kugira ngo igihe yabaye ndetse kenshi uwayigushojeho uyimurangirize.
Perezida w'u Rwanda yashimye abasirikare babashije kurangiza amasomo yabo avuga ko ari ibikorwa biba bigoye kandi bimara igihe kirekire. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ingabo zatojwe zihamagarirwa kuba zarwanira igihugu mu gihe cyasojwe intambara, ariko hari ubwo abantu basoza imirimo yabo ya gisirikare batararwana intambara. Umukuru w'igihugu yavuze ko ikigamijwe ku myitozo nk'iyi ari ugutozwa kurwana intambara yasojwe ku Rwanda gusa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rugiye n'ibyarwo, asaba buri wese kudashoza intambara ariko asaba ingabo z'u Rwanda kuba zakwivunwa uwazishozaho intambara.
Ntimuzagire cyangwa ntituzagire twese hamwe ubwo dushoza intambara, ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza, ntabwo bikenewe. Ishyira imbere rero amahugurwa, kwitoza ubumenyi, kwiyubaka bigera kure, bigera ku bihe bigezweho, ndetse dutegurira n'ibihe bizaza. Ariko muri ibyo byose rero, kubera ko ibyo tugena cyane cyane n'iby'iwacu, ntabwo tugena iby'ahandi. Iyo iby'ahandi byabaye ko bakubonamo, batubonamo ikibazo, bagira icyabo, bakagushozaho intambara, icyo gihe niho dukoresha umutimanama wacu, imyitozo twahawe, ubumenyi, hanyuma tukabirangiza uko bikwiye.
Aba basirikare basoje amasomo yabo bagahabwa n'ipeti rya suriyetona bari bamaze igihe kingana n'umwaka mu ishuri rya gisirikare riga ko abanyeshuri basoje aya mahugurwa binjiye muri iri shuri nyuma yo kurangiza icyiciro cya kaminuza mu masomo atandukanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC biganiro byacu birabandanya mu Burundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi asaba amashyirahamwe afise imigambi avuga ko isamaza abanyagihugu gukinjura kare mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi yabivugiye mu ntara ya Muyinga aho yariko atanguza icese igice cya gatatu cy'umwaka w'uburimyi mugenzi wacu Jean Bosco yari yahasimbiye adushikiriza inkuru
Nagomba mbonero rero akajyo ko gutumirira abene gihugu bose ko dutanguje icese cha gice cha gatatu cirima
uwo ni Deo Gide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yariko yugurura icese igice cha gatatu cy'umwaka w'uburimyi hari kuri uyu wa gatanu mu mwonga wacizanye uri muri komine ya Butihinda y'intara ya Muyinga igice cha gatatu cy'umwaka w'irima nticamyeho mu kiranga minsi cy'uburimyi mu Burundi Umushikiranganji Rurema aributsa igituma leta yashimye gushiraho ico gice
iyo umwimbo w'impeshi wabonetse abantu bacu barera amaboko bakagenda kuwigina kumbure no kusesagura bakirirwa mu bubare cangwe ku marigara ngo muci hari uruzuba ngo nta muntu yorima ni naco gituma kuva mu mwaka weze twaciye dufata ici turishira muri bya bice byirima agatasi Imbeshi ni ikinyene
Mwonga wacizanye hugururiwe ico gice cya nyuma cy'umwaka w'uburimyi hasanzwe hari ko hari migwa ibigori ni gitegwa kibangamiwe cyane n'impongwa mu ntara ya Muyinga Mpabase Jean Bosco Kimas n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga
Ibigori rero amuri no mwonga mbe n'imindi myonga yose intara ya Muyinga irafise ikibazo cy'impongwa Si impongwa huko na gakoko kagoma kumera n'impongwa mugabo na kanyabwoya kazanwa n'ibinyugunyugu bikaza mu ijoro hanyuma bikaca bigwira hano bigwiriye twagiranga tugasanga ikigori cyamaze gufatwa mbere kikiri gito cyane kikaza kikizamo kikatonona cyane cyane ku mababi
mu mwonga wacizanye Abanyagihugu bafashijwe n'umugambi amashiga w'ishyirahamwe mpuzamakungu CRS barashoboye gutuza iyo mpongwa umwimbu uriyongera
urumva kumwe na twayigwanije twaje dukora akazi ko kuza tuyadufata kumva tukiri dutonya ushaka upome n'umutwe ari wose turagiraga dupfa muri dupfa neza cyane ariko ikihari twakoresha kudufata n'intoki tukadukuramo tukandikaza dufata bombe hatukagendura kenshi cyane kuko aho wadutoye n'ubusanzwe ntitwagarutse
bamaze kubigwanya bimwe twarabitora turabyegeranya cyane rwose mbe tukabiturira ibindi navyo bikushirira gukora cyabandanya bitera imbere niko kubona umwimbu turaboneka neza cyane twaryohe kubera abazi batuzaniye n'imiti tuzokoresha mu kuvura iyo ngwa hamwe dusindika imirima tuyabye hakiri kare tatuyikingira tutararyenga inkombe
umushikiranganji Deo Gide Rurema arashima uko iryo shyirahamwe ririko rirafasha abanyagihugu kugwiza umwimbu ariko aranagabisha ko ashobora gusezerera amashyirahamwe amwe amwe avuga ko afise imigambi yo gusamaza abanyagihugu
abumva rero bitwa ko bari muri iki gisata batazoshobora kugira ibikorwa nk'ibi biboneka ku neza y'abene gihugu bakinjure bave muri iki gisata cy'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bagende gukorera iyo migambi mu bindi bisata mugabo ntibazi gusamaza abene gihugu ngo dusange uru rugero tugeze ko wo kugwiza umwimbu mu gihugu cyose ngo subire inyuma
abarimye b'ibigori baronkejwe umuti bita Ortel uzobafasha gupompa impongwa y'ibigori byatewe igihe bizoba byameze abanyagihugu bakizera ko umwimbu ushobora kuziyongera cyane bagasaba ko leta yocibafasha kurondera isoko ku musesekara Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Nkuko muvyumva rero ako kaziki kerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiko kibera mu gihugu cy'u Burusiya inkino za kimwe cya kabiri z'ico gikombe kiko kibera mu Burusiya nkuko ndabivuze zarangiye ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu w'indwi mu rukino rwabaye ku munsi wa kabiri u Burusiya bwatsinze ububirigi gitsindo ku busa cyo gitsindo cinjijwe n'umutwe n'umukinyi w'inyuma Samuel Umtiti ku munota wa 51 u Burusiya bukaba bwunguruje mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose ku rukino rero rwa nyuma ruzobera mu kibuga cy'umupira w'amaguru Ruzniki kumugwa mukuru w'Uburusiya Moscow kuri uyu w'Imana wimirije u Burusiya buzohura mu rukino rwo gutsindira igikombe cy'isi yose ku munsi w'Imana na Croatia yatsinze muri kimwe cya kabiri ubwongereza ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa gatatu ugo rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Ruzniki nuko nabivuze mu gisagara cya Moscow ahazobera urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose kuri uyu w'Imana wimirije iyo migwi uko ari ibiri yari yarangije inganya igitsindo ku kindi mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru igitsindo cya kabiri cya Croatia cinjijwe n'umukinyi Mario Mandzukic ku munota mu kiringo cy'inyuma yaho cy'iminota 30 ku munota w'109 ubaye bwa mbere u Burusiya bushika mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose kuva mu mwaka w'1998 igihe umumenyereza w'umugwi serukira gihugu uwo muri iki gihe Didier Deschamps yari kapitene w'umugwi serukira gihugu watsinze igikombe cy'isi yose cy'uwo mwaka cyo gikombe cyonyene u Burusiya bwashoboye gutsindira gushika ubu mu rukinyo rwo gutsindira ikibanza cya gatatu ruzoba ejo ku munsi wa gatandatu ubirigi buzohura n'ubwongereza aha rero niho twarangirije amakuru tubafitiye yerekeye iki gikombe cy'isi yose muri rusangi cyagenze neza abantu bose bavuga ko atabibazo byahabaye ibibazo cyane cyane byerekeye ikumira umuntu afatiye ku rukoba n'ibi bibazo bijanye n'umutekano nta kibazo cyatangajwe mu itangazamakuru cuko habaye ibibazo nk'ibyo abantu bari bafitiye impungenge. Tukirireo kuri iki gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiko kibera mu Burusiya reka ku telefone dufise mugenzi wacu Jean-Claude Munyandida kwirikiranye hafi ivyerekeye inkino ari mu Rwanda twashaka tumubaze uko abona iki gikombe cifashe uko bariko bagikurikirana mu Rwanda wiriwe Jean-Claude
Emile neza Fidele amakuru yanyu
amakuru ni meza iki gikombe kigiye kuzorangira cy'isi yose ku munsi w'Imana aho u Burusiya buzohura na Croatia wewe uvyitegereza ubona gushika ubu ivyerekeye ijo gikombe abantu bakirindiranye igishika kingana gute
niko bimeze rwose nk'ahantu mu Rwanda abantu bategereje iyi finali n'amatsiko menshi cyane cyane ko bavuga ko aya makipe uko ari abiri ageze ku mukino wa nyuma yarakoze nakubwira ko ari nk'u Faransa guhera mu matsinda uziko mu matsinda u Faransa bwazamutse ari ubwambe n'amanota 7 nta gutsindwa bwatsinze imikino 2 bunganya umukino umwe na Denmark bivuze ko bwazamutse bufite 7 ku 9 mu bageze rero muri periode ya knockout cyangwa se gukuranamo nabwo uziko u Faransa bwakuye muri Argentine ikipe itoroshye gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza u Faransa busezerera irigo ikipe nayo ikomeye cyane hanyuma noneho abafaransa baza gusezerera n'ubirigi abantu benshi bari bateze ufaransa ubirigi bavuga bati waragiye ariko ushobora kuzashiduka ababirigi n'ikipe ikomeye ishobora kuzamukira ikagukoraho amateka ariko ufaransa bwa Didier Deschamps nabwo bwavanye ubirigi mu nzira bivuze ko ufaransa hariya bugeze bwari buhakwiriye ariko nanone ku rundi ruhande Croatia nayo ni ikipe yazamutse abantu bavuga bati irakomeye ariko batayiha amahirwe yo kugera kure ariko rero yagiye ibikora izamuka mu itsinda yitwaye neza yari iya mbere igeze muri knockout isezerera Denmark murabiza bitabaje penalty ku kicyo gikurikiraho irongera Croatia ikuramo indi kiti ikomeye Burusiya ari nabwo bwa rwakiri rushanwa abantu none batangira kuvuga bati byose birashoboka kugeza ubwo noneje muri demi finale Croatia isezerera ubwongereza nabwo bwari bwaje gutunguranye bivuze ngo final abantu barategereje n'amatsiko menshi ku ruhande rumwe nk'abanyarwanda benshi bavuga ati Bufaransa turabuzi tuza amateka Bufaransa ku Rwanda arazwi ku isi yose abenshi rwose bafana n'u Faransa ariko kundi bandi abadafa n'u Faransa badashyigikiye u Faransa bakavuga bati Croatia irazi kwereke bivuze ngo dushyize ku munzani Fidele kugeza ubu ni 50-50 cyangwa se 50-50
yego izo nkino dazi kwaze kwirikiraniye hafi z'iki gikombe muri rusangi ubona mvuze nka akanovera nka karite y'umupira maguru ubona yari yongeye uravye imigwigi y'ibihangange serukira gihugu yavuyemo hakirikare ukabona imigwi mito mito itera iji imbere hoba ico gihushane hagati y'imigwi kiriko kiragabanuka aho kera umuntu yabazi iyo migwi y'ibihangange ko ariyo igumi itera ishika mu gice cyanyu migatwana n'ibikombe
Nibyo koko nko kubivuze twavuga ko akanovera cyangwa se buryo bw'umupira maguru bwarazamutse cyane cyane ko nta kiti ishobora kujya hariya ngo ikomage kugatuza ivuga ngo giye rwose ndi mupira ni byacu n'utuntu twanjye nta kintu nahindura twatanga urugero rw'ubudage rwazanye cyakizere cyuko ari bwo bwari ufite igikombe giheruka uvamo rutunguwe amakipe nk'aya ngaya amakipe nk'u Japan ayerekana umupira mwiza amakipe nka Denmark ayerekana umupira mwiza amakipe asa nk'atunguranye ikindi rero nakubwira cyatumye twavuga ko iki gikombe cyazanye karusho mu bijyanye n'imiryohere cyangwa se n'imigendekere myiza ni ibitego irushanwa ryabonetse n'ibitego abafanuzi ko burya nta kindi bapfana n'umukino w'umupira w'amaguru kigeri ni ibitego byarabonetse bihagije kandi bikazira ku gihe abantu bakishima navuga ko rero karite y'umupira w'amaguru twavuga ko wazamutse harimo n'ishyaka rero iyo udafite ishyaka ntabwo ugera kure ishyaka ry'amakipe mato yatunguranye ndetse n'ibitego byaziraga igihe kandi bikenewe
urakoze yamumenyesha makuru wacu akurikiranye hafi byereke inkino Jean-Claude Munyandinda ari mu Rwanda turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru tukwitire mu Burundi naho dutege amatwi umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nkatubwire amakuru yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi Evariste wiriwe
neza fide
nizi hengino ubona zikomakomeye zitegekanijwe mu mpera z'indwi
abarundi banacacana bakoze umupira w'amaguru biteze urukino ruzohuza ku munsi wa gatandatu umuguserukira gihugu w'u Burundi w'abasore batarenze imyaka 20 n'umugwi Chipolopolo wo muri Zambia no kugere ku Federe rero muri kano kanya turiko turavugana umuguserukira gihugu w'u Burundi uri rusaka aho zotana mu mitwe n'umugwi wa Zambia ni muri zangeno zo gukura namwo kugira zoboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika zizobera muri 2019 mu gihugu cya Niger
ubwo rukino ruzobera he
ugo rukino ruzobera ejo irusaka muri Zambia ano kugira yuko rero hamwe u Burundi bushobwe kurengana urukino rugira gatatu no kugira yuko Burundi maze gukuramwo Sudani bukuramwo na Ethiopia hamwe rero byo kugira amahirwe bugakuramwo mu gice cy'igihugu wa Zambia u Burundi bushobora kuja mu nkino za nyuma zizobera muri Niger mu mwaka uza
urakoze yari umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya nka yereka tubwira amakuru yerekeye inkino zitegekanijwe kuba mu mpera z'indwi mu Burundi imbere yuko dusezerana natwumvirize mugenzi wanje Aloyce Bigirimana subira twibutse ingingo nkuru z'amakuru yadushikirije urakoze
Urakoze Fideli twababwiye ko Perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatanu yemeje ko imigenderanire hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwo hejuru kandi rushimishije yongera arahakana amakuru yashikirije ikinyemeshamakuru cyo mu Bwongereza aho yavuga yuko yaneguye politiki ya Theresa May ukuntu abyifatamwo mu kuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya Kwabwiye kandi ka inama y'ishyirahamwe impuzamakungu nijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuri uyu wa gatanu yafatiye ibihano bibuza igihugu cya Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho yongera ifatira ibihano abategetsi babiri ba gisirikare b'ico gihugu ibihano bije nyuma yaho twigoro twa kidiplomasiya tunaniriwe kurangiza intambara igira ikwiza imyaka itanu muri ico gihugu Kwabwiye kandi ko Perezida wa Cameroon Paul Biya yatangaje kuri wa gatanu ko azokwitoreza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu afite imyaka 85 yatangaje bicishije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu munsi wa gatanu
Ibiganiro rero twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi adufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha kuri mikoma ari 18 Fidel Niyongabo
na Louise Bigirimana tubifurije kugira weekend nziza mu banyu no mu miryango yanyu